igenekerezo rya 30 ukwezi kwa kane no mwaka umugambwe SNL rongowe na gatongwasa wararemeshije ikoraniro ridasanzwe y'uwo mugambwe. Muri iryo koraniro hafunitswe ko inzego z'umugambwe zitegerezwa kwisunga indinganizo nshasha y'igihugu aho amatora yimirije mu Burundi mu mwaka 2025 ku bashinga amateka. Uburundi buzaba bugizwe n'intara zitanu zahora ari 18. Muri kino gihe turiko turabashikiriza ino nkuru, iyo ndinganizo nshasha y'intara zitanu mu Burundi ntibiramenyekana neza ryari zoja mu ngiro. Iyo ndinganizo nshasha ariko yatumye benshi mu bari bagize inzego nyobozi z'umugambwe SNL mu ntara no mu makomine batakaza ibibanza byabo ibitabanezereje. Kuri uno wa kabiri, abanywanyi b'umugambwe SNL 11 bagizwe n'abashinga amateka 10 barasohoye urwandiko bavuga ko bahagaritse umukuru w'umugambwe SNL rwasaga tumubanga yo kurongora uwo mugambwe. Ivyo bamwagiriza arimo guhemukira umugambwe ku nyungu ziwe bishikirizwa n'umushinga amateka Terence Manirambona.
Dushinze ihagarikwa ry'umushinga amateka agatogwasa amabanga y'umukuru w'umugambwe no kuserukira imbere y'amategeko ku mvo zikurikira: amakosa ndenza rugero agaragarira ku kuremenaniriza inzego z'umugambwe no kuzicanishamwo urenga amategeko y'umugambwe n'ay'igihugu, kunyunguza amafaranga no kwihagira amatungo y'umugambwe, ukwikunda birengeje urugero, ukwiragiza ibihuha n'ibinyoma mu banywanyi b'umugambwe no mu gihugu.
Terence Manirambona asaba ko vuba na bwango hoca haba ikoraniro kaminuza y'umugambwe agatongwasa agasubirizwa kugira ibikorwa by'umugambwe ntibidindire.
Dusabye komite nshingwa bikorwa y'umugambwe SNL irongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ufata uburongozi bw'umugambwe byimfata kibanza no gutuma ko ikoraniro kaminuza hisunzwe amategeko kugira hasubirizwe umukuru w'umugambwe ahagaritswe.
Igenekezo rya 28 ukwezi kwa gatandatu, abanywanyi ba SNL bamenyeshije kuri uno wa kabiri ko gwasa abogojwe amabanga yiwe bari bahagaritswe. Mu kubahagarika hisunzwe cyane cyane ingingo ya 47 yo mategeko agenga SNL. Iyo ngingo ivuga ko umukuru w'umugambwe abanje kubije inama n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe afise uburenganzira bwo guhagarika abanyamabanga bakuru b'umugambwe ku rwego rw'igihugu, abahanuzi mu biro by'umukuru w'umugambwe, abahanuzi b'umunyamabanga mukuru bene barongoye abandi ku rwego rw'uturere. Simo Bizimungu umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNL aratubwira n'ibindi umukuru w'umugambwe yisunze mu guhagarika abo banywanyi 11.
Iyo ngingo rero yafashwe kuko ari vyinshi abo banywanyi bagiye baherekana kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2022, aho bagiye barerekana ingendo itabereye indongozi yo mu rwego rukuru rw'umugambwe. Hanyuma rero umukuru w'umugambwe yisunze ingingo ziri mu mategeko y'umugambwe, cyane cyane ingingo ya 47 ivuga ko rero abo bahagariswe kuko bigenjeje nabi muri ico kiringo cose.
Umwarimu wa kaminuza yanonosoye ivyigwa vya politike Denis Bashimiye Busa amenyesha ko itunganywa ry'imigambwe mu Burundi itigera ryisunga intwari ibereye. Amenyesha ko iryo bombora muri SNL araho rituruka nk'uko vyagiye biribonekeza mu yindi migambwe mu Burundi.
Ivyo rero biva ku kuntu mu migambwe iri ngaha mu Burundi usanga ata demokrasi ihari, usanga umunywanyi ata jambo rihambaye afise, usanga mengo umunywanyi naho yo bari mu ndongozi z'umugambwe ategerezwa gukurikira gusa ibyavuzwe n'umukuru w'umugambwe. Ivyo rero nivyo bihava bikavyukamwo induru kubera bihava bijana kukuntu umwabona kw'inyungu ziwe zihava zibangamirwa, ubundi akavuga ati naje w'inyungu zanje zirabangamiwe. Ugasanga rero ibijanye n'ivyimviro vy'umugambwe ivyo babishize hirya.
Uwo muhinga amenyesha ko izo ndyane ziri muri SNL zishobora gutuma uwo mugambwe ucikamwe ibice.
Ishami riyoboka Rwasa n'ishami riyoboka batavuga rumwe na Rwasa biragoye kuvuga yuko ayo mashami uko ari abiri bigikunda yuko ashobora kwicara hamwe akaja hamwe, ari uko arabazo kwitwa Nyakuri canke arabazo kwitwa SNL canke bakarondera irindi zina. Ivyo nta woshoka bimenya ubu, mugabo ikigaragara co nuko ariyo bitera bija basa n'abamaze kuvavanura bisa n'ibitacoroha yuko bo gusubira kwicara hamwe kugira ngo bashobore kuba ku mugambwe umwe.
Ku ruhande rwa Rwasa basaba abo biyonkoye kwemera ihano bahawe, hanyuma basaba ikigongwe bagaruke mu ruhongore. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.